house, I'm raging. City boy, fit this bit. Niwe, mshana kwanje. Niwe, chikuri chanje. Ijang tuare, tukundane. Ijang tuare, kwanjure. Shangari sizo miyamba arionaru kakarere namureva nshemeza narondo kunda mugambere kwanshobera natetema ashoti nyemeriro mumpazi akaba ina misho kari kwaka oh yeah umutema gwanje Ako kasia karungi, we mitwe mirungi, nakamba kurungi, kandi ni burungi. Niwe, mshana kwanje, niwe, chiburi chanje. Ija mtuare, tukundane, ija mtuare, mkwanjure. Mistogu anetira kamwenyo amatamaga Mkatsimba majuna shaba Nagambira runga Minyendo mwishchi Ori kuhise jitimisa Mbweno mkundo wande Nakora bulichimwe Nahise jitimisa Kande ni murungi Niwe mshana kwanje